Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese incuti bakunze.
Nimiburiburi hagiye nk'abanyeshuri jana usanga hagaruka 90-10 bagaca basigarayo. Keshi iyo bavuye ugasanga barose udufaranga twishi bakabaraguze uturato bakagura n'izindi mpuzu nyene nyinshi.
Unumwe manyagihugu bo muri commune ya Giteranyi iri mu ntara ya Muyinga mu gihugu cy'u Burundi aha ariko aravuga ku kibazo cy'abana batamashure bakaja kurondera ico rirenza mu gihugu cha Tanzania. Turabigaruka ko handi hato mube hagufi ya maradio yanyu tuza kubabwira n'ivyerekeye urugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Bushinwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ako nobanza nkababwira muri make kuri leta z'umwe za Amerika imenyesha kwitewa makenga n'uburyo ibiganiro by'umwumvikano biriko biragenda muri Sudani y'Epfo. Amerika ivuga ko perezida Salva Kiir n'abatavuga rumwe nawe Riek Machar batariko barerekana ubutwari bukwiye kugira ngo haboneke amahoro n'ubuyobozi bukwiriye mu gihugu. Mu itangazo ryashizwe ahabona n'umuvugizi w'ibiro vya perezida Trump, Amerika yagize iti ndugure twara mugina turacafise amakenga yuko bashobora kutumvikana ngo bafundika sezerano amahoro agana ku nzira y'intwaro nziza mu mwanya ukwiriye. Ndugaye twa mugina igihugu cha Sudani y'Epfo ciyongiye kuri Sudani mu mwaka w'2011 ariko mu 2016 ico gihugu gishasha cacece dukamwo intambara kwera kutumvikana mu buryo bwo gusangira ubutegetsi kwabaye hagati ya perezida Kiir n'uwahoze ari cegera ciwe Machar. Impande zibiri zaba bategetsi zahuye ku murwa mukuru wa Khartoum mu ndwi iheze kugira ngo bafundike amasezerano y'amahoro yamara ntivyakunze ko bumvikana uburyo bosangira ubutegetsi. Abajije gutabara imbabare muri Espagne baraye batabaye ingenzi zishika ku 180 zariko ziragerageza kujabuka uruzi Mediterane ngo zinjire mu bihugu vya Buraya mu misi ibiri heze. Apolisi bacungera imbibe z'inzuzi barokoye abantu mu bwato bwari bwuzuye cane aho bwari bugeze ku nzuzi nka Albora. Ako karere niko kegereye cane inkombe z'inzuzi ziri hagati ya Afrika na Espagne. Ishami mpuzamakungu rijejwe uruja n'uruza rw'abantu ku isi rimenyesha ko abantu barenga 2018 bamaze gushika muri Espagne bava mu buraruko bwa Afrika muri uno mwaka. Igihugu cha Espagne gisigaye carasimbuye igihugu cy'u Butaliyano cari cararengewe mu kwakira ingenzi nyinshi ziva muri Afrika. Ubu Espagne yakira abantu batari bake bava muri Siria, Afghanistani n'ahandi bariko bahunga intambara ubukene canke ukundi kubaho nabi. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kinyarwanda mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, 31 na 41 ku mugoroba ni metero 19 na metero 22. Turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara, tubahaye ikaze incuti bakunze.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Perezida w'Ubushinwa arakomeje urugendo rwiwe mu gihugu cy'u Rwanda kuri uno munsi wa kabiri. Urwo rugendo rwiwe amabarabara hasa harimwo urwaruka rwinshi, bamwe muri bo bavuganye n'umenyeshamakuru ijwi rya Amerika Eric Bagiruwusa ku vy'urwo ruzinduko. Ni muravyumva muri ino nkuru yaduteguriye.
Ku muhanda wa Kimihurura ruhereye ku nyubako Kigali Heights yegeranye na Kigali Convention Center, urubyiruko rwaturutse mu mpande zitandukanye z'umujyi wa Kigali rurahagaze ku murongo kumanuka kugera kuri Hotel Meridien. Umutekano wakajijwe muri ibyo bice bari mu mugambi wo kugaragariza urugwiro Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping uri mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi ibiri. Bamwe muri uru rubyiruko bambaye imipira y'ibara ry'icyatsi ririho amabendera y'u Rwanda n'Ubushinwa. Bararangwa n'indirimbo zitandukanye zibumbatiye insanganyamatsiko z'iterambere. Uko imodoka z'abategetsi zitambuka, buri umwe afite amatsiko yo kubona imbona nk'ubone Xi Jinping.
Ese koko uwo twaje kureba niwe turi gukekeranya? Ntabwo twamenya ngo ntuyu cyangwa suyu, bitumenye amatsiko ashire muri twembe.
Babanje gusobanura impamvu yo kuba kuri iyi mihanda.
Impamvu turi hano twaje kwakira umushyitsi w'ikirenga we Perezida w'Ubushinwa wadusuye. Kandi tubabyishimiye rwose nk'abanyarwanda, tugomba kumwakira no mu bitano nk'ubyiruko, tubatumye mu byiruko dutandukanye, harimo abanyaba abanyeshuri ba university zitandukanye, harimo n'ubyiruko rw'akarere ka Gasabo baturutse mu mirenge itandukanye.
Mutubwire noneho uruzinduko ruvuze iki kuri mwebwe nk'abanyeshuri? Urubyiruko
ni uruzinduko rufite agaciro twe nk'abanyeshuri, kubera ko Ubushinwa ni igihugu twigiraho, kuko ni igihugu mu myaka ishize, mu myaka nka 40 cyagihukenye nk'ibindi byose. Ariko kugeza ubu ngubu Ubushinwa n'igihugu giteye imbere, gifite ekonomi iteye imbere, gifite tekinoloji iteye imbere, kandi gifite abaturage benshi bahagije kandi bakora bakunda n'umurimo. Natwe nk'abanyarwanda Ubushinwa n'Abashinwa tubafatiraho n'intangarugero kuri twebwe mu gukora, mu gukunda umurimo. Abashinwa bakora amaboko mu mufuka, bagira politike nziza yo guteza ubukungu bwayo imbere. Niyo mpamvu Ubushinwa butembere mu nzego zose, ku buryo ekonomi y'Ubushinwa ni iya kabiri ku isi ikurikiriye Amerika.
Uyu nawe utari bubone amahirwe yo guhura imbona nk'ubone na Perezida w'Ubushinwa, ku mutima hari byinshi yabaza uyu muperezida w'igihugu cya kabiri ku isi mu bukungu.
Mbashije kuganira na Perezida w'Ubushinwa, namubaza ni igihe banga bakoresheje nk'Abashinwa kugira ngo babagezeho bageze ubu ngubu. Narangiza nkanamubaza ni gute ashobora kudufasha twebwe kubyo natwe tujya ku rwego bagezeho.
Mushiki we bari kumwe nawe ati,
namusaba kugira ngo yohereze abaterankunga mu gihugu cyacu, kubera ko twebwe urubyiruko turacyafite ikibazo cy'akazi, akazi karacyari gake, rero atwohereje abaterankunga byadufasha cyane.
Muri urubyiruko harimo n'abaturutse mu mirenge y'ibyaro. Uyu waturutse Nduba mu karere ka Gasabati.
Icyambere kugira ngo tugaragaze ubumwe bw'Abanyarwanda, icyambere no kubanza kwerekana yuko tugomba kwakira abashyitsi batugana, kugira ngo tubashe kwerekana umwe tugirana hagati yacu. Mu kugera hano hari imodoka ziba zateganyijwe mu rwego rw'igihugu, ziba zaje gushyikira buri bantu batoranyijwe mu rwego rw'umurenge, zikabageza aho bateganyije kwakirira uwo muyobozi.
Muri uru rubyiruko rwari ku mihanda mu mujyi wa Kigali rutanga ikaze ku mukuru w'igihugu cy'Ubushinwa, humvikanyemo bamwe bavuga ko habayeho kutubahiriza igihe, bagaheraho bibaza ibibazo bimwe binagoye kubibonera ibisubizo bya vuba.
Kuza hano ni ukwitabira kuko ari ngombwa, kuko tugomba kwakira umushyitsi no kwerekana ko dushyigikiye igihugu. Ariko si gahunda yo kuvuga ngo ni ukuhirirwa, ni ibintu bitaje na gahunda runaka. Gahunda yari ngombwa kuko tugomba amasaha n'aya ngaya twahagera, twe turi kwibaza niba bishoboka ko aramutse agiye mu Bushinwa guhura n'urubyiruko nabo babahagarika gutya.
Mwahageze sangahe?
Twe twahageze saa 12 n'igice, ariko urumva arabageze saa 10 mwavuye mu mirenge.
Ugeranije abari ku mihanda muri uyu mugambi bageraga mu 1500, bamwe muri bo bakavuga ko ubu bwitabire bwari ngombwa. Mu yindi ndorerwamo ariko, ngo ni ikimenyetso cyo kubura icyo gukora ku rubyiruko.
Aho kigaragara cyo urubyiruko ni abashomeri. Ku munsi wa mbere w'akazi, kwa mbere nibwo akazi gatangira, bibiri birenga, urumva ko ari ikibazo urubyiruko rurashomeye. Akazi kubera ko uyu ni umunsi w'akazi wa mbere, nibwo akazi katangiye, ariko 2000 bikaba biri kuri parade hano ni ikibazo. Nubwo ari byiza twaje kwakira, ariko ni ikibazo.
Bagakomeza bavuga ko aho bibaye ngombwa hajya habaho kubahiriza igihe, kuko ngo n'Ubushinwa bafata nk'icyitegererezo uburango no gukorera ku gihe nk'imwe mu ndangagaciro itumye bakataza mu iterambere.
Twabyutse saa 9 araza agatotse ka mu gitondo, nawe arakaze ko kuwa mbere noneho bidafite n'akazi kaba karyoshye. Tuba tuzi ko bitangira nka saa 2 gutyo somehow, kino abantu batarakoresha bataramanajinga iki gihe n'igihe, kandi igihe kirahenda. Burya iyo hajya ubyuka ugapanga umunsi wawe kugenda, iyo utagenze uko wabishatse hari byinshi byawe bepfa.
Mwumva mwakwigira iki kubashinwa?
Kubashinwa ibo bafite igihe cyabo bagikoresha neza.
Ushinwa yakubwiye ngo ngiye kukubakira umuhanda, ndawukora iminsi itatu, itatu ishira warangiye. Yakubwiye ngo duhurire ahantu saa 2, saa 2 aba yahageze, ahubwo ukamukereza warengejeho umunota umwe.
Ubwo twateguraga iyi nkuru, perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yari yarangije kwerekeza mu biro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro ku masaha asatira saa yine za mu gitondo. Uru ni uruzinduko rw'amateka ku Rwanda kuba igihugu nk'Ubushinwa kiza ku mwanya wa kabiri ku isi mu bukungu kigenderera u Rwanda. Uru ruzinduko rwa perezida w'Ubushinwa mu Rwanda rubaye nyuma y'uruzinduko rwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiriye mu Bushinwa mu mwaka ushize 2017. Igikomeye kuruta ni ugukomeza gushimangira ubufatanye ku bihugu byombi bumaze imyaka isaga 40. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric Bagira ubusa arakenuye. Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda, mwaka uheze wa 2017, ibihugu byose byashize ko umukono ku masezerano mpuzamahanga agamije kurengera umwana. Haranazirikanwaga uburyo abana bo mu mihanda, mu mabarabara mu Rwanda no mu Burundi bazwi ku izina rya mayibobo bakibukwitwa baho gusumba uko biri. Mu minsi heze, ibinyamakuru vyo mu Rwanda vyatangaje ko ibiharuro vy'abo bana bikomeza kwiyongera. Umushikiranganje adaba ivy'uburinganire n'iterambere mu miryango mu gihugu cy'u Rwanda, Esperance Nyirasafari, akaba yatangarije Radio ya Amerika ko iki kibazo Minisitere ayoboye yakajije umurego mu guhangana naco. Ibindi kwino nkuru n'umenyesha makuru ijuru rya Amerika imenyereza Placide Magambo.
Nyuma yuko mu ntangiriro z'uku kwezi kwa Nyakanga, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe igororamuco mu Rwanda atangarije ko mu gihe ikibazo cy'abana b'inzererezi cyaba kidashakiwe umuti mu maguru mashya cyazaba imbogamizi ku iterambere, na komisiyo ishinzwe abana igatangaza ko abana basaga 44,000 bugarijwe n'ibibazo by'ubuzererezi mu Rwanda. Twegereye inzego zitandukanye zishinzwe iterambere ry'umuryango, zaba iza leta n'izigenga, turebera hamwe impamvu zaba zituma umubare w'abana urushaho kwiyongera mu muhanda n'icyakorwa kugira ngo iki kibazo gikemuke. Ministre w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mu Rwanda, Madame Esperance Nyirasafari, akaba asanga iki ari ikibazo gisaba ubufatanye hagati y'ababyeyi n'inzego zitandukanye, ngo mu mpamvu nyongera amakimbirane yo mu miryango na bamwe mu babyeyi bakaba batuzuza inshingano zabo.
Ubundi n'abana bajya kujya mu mihanda kubera ibibazo byo mu ngo. Akenshi usanga ari ibibazo by'amakimbirane, ababyeyi usanga badohoka ku nshingano ugasanga arimo cyane ibinjiriza uburere bw'abana, ugasanga umwanya babonera abana ni muke. Uburere bw'umwana si ukumushakira gusa icyarya, ariko kumenya yiriwe ate, yabayeho ate, ukamuganiriza. Ibyo byose bituma umwana adashobora kujya mu muhanda.
Iyi Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ngo ikaba yarongereye imbaraga muri gahunda zigamije gukangurira imiryango inyungu umwana yagira mu gihe ababyeyi bamwitaho uko bikwiye. Iyi ngo ni gahunda ikorwa ku bufatanye n'ibindi bigo by'abagira neza byita ku bana bo mu muhanda. Bwana Joseph Bitega akaba akuriye ikigo cyitiriwe Nyakwigendera Rugamba Cipriani n'umufasha we Dafroza cyakira abana bo mu muhanda kikabafasha kubasana no kubasubiza mu buzima busanzwe bwo mu muryango.
Yageze ageze iwacu turamwakira, tukamwereka ko ahuye n'abantu bashobora kuzamubagiye kumufasha kubagikora ibibazo afite ya mu muryango yabo, ya mu muryango mugari kora ku mwana atari umuryango w'ababyeyi gusa. Ariko noneho tukagira ngo tumwereke ko hageze iwacu twebwe tugiye kumwitaho tugafatanya nawe turebe ibibazo by'umuryango byakemuka.
Muri iyi gahunda yo kongera guhuza abana bo mu mihanda n'imiryango yabo ngo hibandwa cyane cyane ku ruhare rw'ababyeyi mu burere bw'abana. Bwana Joseph akaba yaravuze ko akenshi nubwo umwana yagororwa akareka ubuzima bwo mu muhanda, iyo asubiye iwabo agasanga ikibazo nyamukuru cyatumye ahava kitarakemuka ko n'ubundi birangira yisubiriye mu muhanda. Bimwe mu bibazo bituma abana bahunga imiryango bishakirwa umuti bigakemuka, ariko kandi haracyari n'ibindi bibazo bikiri ingorabahizi.
Nubwo dubona ibibazo binyuranye, nabwira nk'ahantu hari ibibazo bigoye cyane nk'ababyeyi bashobora gukora umurimo w'uburaya, abo kugira ngo basubire ku murongo usanga bigoranye cyane, kuko kugira ngo umuvane muri navuga muri iyo mibereho afite isho idashobora gutuma umwana nawe amererwa neza, idashobora gutuma umwana aguma mu rugo yari n'umwana w'umukobwa nawe bikaba byamugiraho ingaruka zituma nawe ajya muri uwo mwuga ukorwa n'ababyeyi be bidusaba akazi katoroshye.
Ababyeyi ngo bakagombye kumva uruhare rwabo mu burere kugira ngo aba bana bacike mu buzima bwo mu mihanda n'umutwaro ibi bigo byita ku bana bo mu mihanda bihorana ube wagabanuka, cyane cyane ko abana benshi bagaragara mu mihanda usanga bafite ababyeyi bombi.
Umwana ubundi kujya mu kigo n'amabura kindi, umwana arererwa mu muryango. N'ubundi byo bakora ni ukugerageza kugorora umwana, ariko banamuhuza n'umuryango we kugira ngo bawutegura kugira ngo umwana azahuzwe n'umuryango. Kuko abana bari mu mihanda hafi ya bose bafite ababyeyi, abadafite ababyeyi babiri bafite umwe, ni bake cyane cyane ubanza batageze no ku bumwe ku ijana bipfubyi ku babyeyi bombi.
Mu mwaka ushize w'ibihumbi 2017 mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye, ibihugu bigize uyu muryango bikaba byaragarutse ku masezerano mpuzamahanga arengera abana, ahemejwe ko abana bo mu mihanda bazarushaho kwitabwaho kugira ngo basubizwe mu buzima busanzwe.
Arakoze Placide Magambo yimenyereza ngaha ku ijwi rya Amerika. Turaza gusubira mu gihugu cy'u Rwanda tubabwira iby'umuryango umenyesha makuru. Umurundi Jean Bigirimana amaze imyaka ibiri atawuze irengero ryiwe, ariko imbere y'aha karuhuko gato hama tubanzirize mu ntara ya Muyinga mu Burundi. Abana b'abanyeshuri muri komune giteranye yo mu ntara ya Muyinga iri mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi baracaheba amashuri kugira ngo baje kurondera ico rirenza mu gihugu cha Tanzania. Ibindi kwino nkuru numenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Muyinga, Hadiane Ndonse.
Amakuru dukura mu buyobozi bw'indero muri komune giteranye nuko buri mwaka hamara ibitigiri by'abanyeshuri bahevye kwiga. Insiguro zo kuguheba n'ubwishi bw'abanyeshuri baharangwa batigishwa nkuko bikwiye kubwo ubukene bw'amasomero hamwe n'abigisha. Ariko kandi ibintu birunyugwa n'ubukene abana basanzwe babayemwo mu miryango. Uyu mukenyezi atubwira ibyo kumubanyi wiwe.
Nkubu hariho umwana w'umubanyi yiga mu mwaka w'indwi yagiye mu ijoro aje Tanzania. Mugabo yagiye kubera iwabo ataburyo kubera bigisha abana batatu. Izo singora
abajeje intwaro ku mitumba bavuga ko mu bihe by'ikiruhuko bagenda ku bwinshi. Urongoye umutumba wa Murama wo muri no komine ya Giteranyi ihanura bibe n'igihugu cha Tanzania nta wihebura Reveriano avuga ko kuri uwo mutumba abana ijana ariyo bamaze kuja gucingera muri kino kiruhuko. Muri abo abagera kuri 10 ngo ntibagaruka kubandanya amashure.
Nimiburiburi hagiye nk'abanyeshuri jana usanga hagaruka 90-10 bagaca basigarayo. Keshi iyo bavuye ugasanga barose udufaranga twishi bakaba baraguze uturato bakagura n'izindi mpuzu nyene nyinshi biratuma bashobora guheba kuko baca babona yuko iyo bagiye ku ishuri batongera kuronka uduhuzu cyangwa udutelefone, kandi keshi amatelefone nayo narakunda kubasamaza.
Uyu musore Ntambara Jean Claude yungururijwe mu mwaka w'12 na wene avuga ko ariko aritegura kuja kurondera ibikoresho by'ishure agacagaruka umwaka w'ishuri utanguye.
Nashaka nzobanze simbere Tanzania mbanze ndabe ko noronka ibikoresho by'ishure kuko nkubu bitugora.
Izogenda ryari?
Ubu ndindiriye agatike kubera nshaka kwigira gusimbira imbere ariho haragasome kameze neza aho bishobora guca ndaturonkana n'ingoga.
None ko hariho ngo abagenda bagaca baguma ntibagaruke kwiga, wowe uzogaruka?
Eh, je no garuka sino champe bamashuri ubu.
Ariko rero abana babigeme bobo bahura n'ingorane yo guca hanini basama imbanyi nkuko uyu mukuru w'umutumba watura Dominico Miburo abivuga.
Usanga bamwe bagera abana bakobwa baca baja ku bagabo bakazogaruka bafite abana, cyangwa ugasanga abantu baba Tanzania babatoye bimisore yaho cyangwa ibigabo bifite abandi bagore, ugasanga birigaragaje yuko bije nukungaha mu gihugu kuza kuramutsa ku mitumba tukababona. Ariko urumva yuko ivyo bintu atwe ntibitunezera.
Abajeje intwaro ku mitumba basaba amashirahamwe ashigikira ugwaruka kuruba hafi mu kuruha akazi mu bihe by'ikiruhuko. Ariko nyabuna kubwa Musenyeri Portasi Nkurikiye icegera cy'umwepiskopi wa Diocese Katolika ya Muyinga akurikiranira hafi ibijanye n'indero runtu na rukirisi mu mashure, abona ko amakungu yahora afasha mu bijanye n'indero yo kwikubita gashi inyuma y'ibihano yafashe kugira ngo indero y'abana inaguke.
Indero ni ikintu cyiza cyabose kuko umwana yizo ngaha mu Burundi zuba kwazorera abarundi gusa, azorera n'abandi ashobora kurunka icyo yakuye mu uko kwiga kwiwe akabishigiza abantu bo ku isi yose. Nicyo gituma rero makungu yoteje kudufasha kuko naho hoba hari ibibazo mu Burundi ndongozi ico nico ca gituma bahana bavyeyi nico ra gituma bahana abana bashaka kwiga nokuri je ndabona amakungu yotegejwe ngaho kwikubita gashi kuko umwana nta gicumo abayakoze igicumo kuri ukiba cagizwe nabo baba bari ku butegetsi ariko kandi ntibibage ko tuvuye kure turi wamvuye kure twaci mu bibi goye none iyo umuntu avuye hantu hagoye egabira ruhisha
amakuru dukura mu buyobozi bw'indero muri komine Giteranyi nuko mu myaka iheze ibitigiri by'abana bahe bakwiga byibonekeza ku rugero runini ugereranije n'uyu mwaka ibicindwi kwijana nivyo vyahevye uyu mwaka w'ishuri uheze mu gihe w'imbere yawo w'ibihumbi 2016 washira w'ibihumbi 2017 hahevye abana bagera ku bice 12 kwijana mu ntara ya Muyinga Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Nene ndonse yarakinuye amakuru avugwa ku Burundi catu yabandaniriza mu Rwanda nkuko nari nabibemereye imyaka ibiri ejo yari irumanye umunyamakuru mu Burundi Jean Bigirimana atawuze irengero ryiwe umuryango wiwe aho wahungiye mu gihugu cy'u Rwanda n'agahinda mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yazindukiye kubagendera bamugira uko babayeho
Turi mu masaha yo kumurango turi muri kime mu bisagara by'u Rwanda tugeze ahaba umuryango w'umenyeshamakuru Jean Bigirimana yaburiwe irengero hareze imyaka ibiri uwo mumenyeshamakuru Jean Bigirimana yakoreye kinyamakuru iwacu mu Burundi umufaso ni wiwe Godeberte Hakizimana yitwengera buke buke hame nabana biwe babiri batwakiriye bariko barikinira aho twahashika bari mu buhungiro bamazemo umwaka n'ukwezi kumwe Godeberte aratubwiye catumye atakomoka
Aje nene dunga mama nase akomeye batutera inyuma yo yabanye n'ubishimuka banje aba mama magara ku telefone bakazana kugira kubazana maraso bashira ku butiko na cyuriza hanyuma bazana ikete barashira mu mpamvu
Ejo kete cyabwiye
Tavuga ngo nibanje kuvuga amajambo ngo mpamagara abo muri Rwanda rome ngo mvuga amajambo ndacana mu Rwanda ngo rero ngo nanjye ninde nigera ngiye kugushikira mu kawanja
avuga ko babayeho mu buzima butoroshe mu nzu itagira n'uruzitiro kugiriha hame no kuronka ico bafungura yemeza ko atabagira neza baramuseruka ko kiretse abo baramufashije kubaho akiri mu Burundi hamwe n'abamwigeshereza abana ubu
ubuzima nyine bumeze nabi n'umwana nyine umuntu yifashe wenyine ndaje kwishyura inzu ntibyoroshe ndacuruza utuntu dukeya ku isoko nyine ncuruza inyanya karoti ibitunguru ncuruza ibintu by'imboga gusa ikigoye n'inzu nayo nkaho kurya ku munsi yaraboneka
ino nzu mwishyura angahe
dushyira ibihumbi 600 oya
Umwana mukuru wiwe afite imyaka 10 ari mu mwaka wa gatatu w'amashuri y'intango uwo afite ivyumviro vyinshi kuri se wiwe bimutuma aguma capa ibintu biteye ubwoba abapolisi abasirikare canke ibikoko hame n'inkoho
Bire bariko bimeze gute Burundi gapara cyabi hari cyangwa se yarapfuye mu yamu rumya yarapfuye cyarambira ati rero sinanje ikindi nakora nza kuyihora basi tambwira toya tawo ko tuzabasabira ku mana n'iza twihorera ni yarababara nyene
abasi aramenya abandi baramenya kubwira ngo abasi
abasi nyene avuga ngo nabasi warabaza ariko ntabantorera mu izina hamwe akabikuraho umutwe abicapya ku ishuri iyo bica yambwiye ko abandi iyo bariko baravuga mu ishuri mwigisha nkuba atari nawe bacayicara ngo atekereza ibyo yacapa hanyuma akabicapa bikaba mu mutwe
akunda gucapa ibimeze gute
nacapa ibintu by'ingwara nyine cyangwa ibintu by'abantu bakina karate
ndabona n'ibintu by'inkoko
ibyo akunda gucapa ariya ntabwo yacapye famiye ariyo ubona Ujyanye na papa uriya uhirya muri jewe mama we cyakirikira ngo ni we nyine n'ujya gutoya rero
ngo mwari
Bibiri na zande ya icyashe nyine ya muri
Bwo no kacha kandi imbaga zifise urimiye kwa baraso
nawa abajyanye bariko bararasa mu moto y'ibiro nuko akunda guca ibintu bijanye n'igipolisi.
Uramunyuruza ngo munyuma dutora ngo batore ibiziga mu ruzi ico vy'ibiziga yose nzi niwe wabimubwiye. Hanyuma ngongera nawe nyene yarimo kugeza n'ubu rero turamubona akambwira ko adasinzira no mu ijoro kubera kuma byumvira yaramuzi nyene barajyana gukina umupira hari ahantu yakina umupira muri akademi y'abana.
Uwo mwana yaganiriye n'Ijwi rya Amerika ubasigaye yiga umukino wo kugwana bita karate, kare yavuga ko ashaka kuzoja kwihora ariko ubu avuga ko yababariye abo yita abansi biwe. Tubibutse ko Jean Bigirimana yanyuruje tariki 22 ukwezi kw'indwi umwaka w'2016 yaseze abwiye umukenyazi wiwe kwa garuka bagasangira twa saa sita yamara amaso yabayayo nawe asubiye kumukubita ijisho. Gushika ubu nta kuri kuramenyekana ku irengero ry'uwo mumenyesha makuru. Pierre Clavier Niyonkuru, i Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Pierre Clavier Niyonkuru arakenuye nkuri yindi yo mu kambi kugira ngo duhave duca duhana gahindukira abanyeshuri bamwe ikambi y'agategekanywa Kavimvira iri mu gisagara ca Uvira muri Congo basaba kwimurirwa mu ikambi ya Murongwe. Igituma muracumva mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngabo.
Abanyeshuri b'Abarundi bahungiye mu ngambi y'agateganyo Kavimvira bari basanzwe biga amashuri abanza n'ayisumbuye bavuga yuko kumara igihe kirekire muri iyi nkambi byatumye umwaka w'amashuri 2017-2018 ubapfira ubusa kuko muri iyi nkambi ari nta mashuri ayirangwamo. Itangishaka Justin n'umwana ufite imyaka 11 y'amavuko avuga yuko kubera kwicara igihe kirekire muri iyi nkambi batiga bituma ababyeyi babo bajya babatuma kujya gukora imirimo ivunanye mu baturage b'abakongomani kugira ngo babone ifunguro, ndore ko muri inkambi bafungura rimwe ku munsi.
Tugana mu igarabu ya tukagenda tugasoba akazi bakaduha tugasomba ibase nkagita nkacumi bakaduha amajana atanu nkacandanira mawe n'amajana amajana atanu mawe nakoreye nkacandanira mawe agacagura ibijumbu tukararira.
None se iyo uvuye yumva umerewe gute?
Umva mbabara ngaha mu gakaradze.
Uretse kuba hari abana bajya gukora imirimo ivunanye mu baturage b'abakongomani hari n'abandi nabo bazerera basabiriza amafunguro n'imyambaro muri uyu mujyi wa Uvira bikurikiranye n'uko ari ntambaraga baba bafite zo kujya ku kiyaga cya Tanganyika kwikorera amabuye n'imicanga.
Tuva ngaha kubera inzara tukajya gusega bakadutuka hari igihe tubizana n'igihe babitwima.
Mwagera iyo mugiyezeho n'iki bakunze kubaheza?
Baraduha ubufu ugasanga baduhaye nk'ibigozi bibiri ufise umuryango mwinshi ibyo bigozi bibiri urabicumba bikarara bihetse. Tugiye gukora baraduha akazi tugakora hari igihe wikoreye base zitanu uri umuntu utabimenyereye ugaca urwara nka jewe nagiyeyo rimwe cyangwara nagwaye iminsi ine na n'ubu sindasubira ngiye gusega. Baradutuka ngo dufise amaguru n'amaboko ngo tuba tugenda gusega akazi tugakora twagenda imurongo naho gusega akazi ko kumesa bakanka kukaduha bakadutuka ngo tuzoze turagenda mu igaravya tugiyeyo naho tukahebura bayirose nabo bakagwara. Twifuza kuva ngaha tubatujane hariya tuje kwiga kuko dushaka kwiga natwe twaje ngaha tuzi yuko tuzoja kuyiga. Twaje ngaha mu kwa mbere aha muri transite tuhameza amezi atandatu kandi twaye tuzi uko twaje kwiga.
Kwizera Imana Madeleine ni umubyeyi ufite abana batatu b'abasore bari munsi y'imyaka 12 y'amavuko aragaruka ku mpamvu bahitamo kohereza abana babo kujya gukora imirimo ivunanye yo gusema imicanga n'amabuye bavuye muri iyi nkambi ya Kavimvira.
Igitima tibatuma baduha ubwo bugari baducumbira babuduhaye babuduha ta mboga zikwire zifise mbo abo bana niyo bavuye mu magarabye bagwaye tubajenye kwa muganga umwana atarembye ntibamwakira. Bigaca bituma rero umwana hako yirigwa akuririra ko nkuku urabwira ngiye niwigire mu igarabiye nuronka n'amajana abiri uzane twongerereze nukuri turahangayitse kandi turarushe.
Kuri iki kibazo cy'abanyeshuri batinda mu nkambi y'agateganyo bakavimvira bigatuma umwaka w'amashuri bapfira ubusa, umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri iyi nkambi Bwana Freddy Salomon avuga ko muri uyu mwaka w'amashuri wa 2018-2019 usigaje amezi abiri kugira ngo utangire utazongera gupfira ubusa abanyeshuri bari muri iyi nkambi kuko nyuma y'ibarura rya PAM bazajyanwa mu nkambi y'Umurongwe ahari amashuri. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Kavimvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo arakoze no kuri duce dusozerera ikiganiro cuno munsi. Mwakoze nshuti bakunze mariko muratwumviriza. Yakoze Macbill Yabero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Adrius yadufashije muhinga bw'ivyuma. Deni na hazwe tuwalituri kumwe, tuzosubire ejo nga hotu kwa tanguri ye mugire indwinzita.